mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi. Hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diane na Nina Hazwe ngiye kwemesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Tui live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Senari nkuru mu gihe 69 z'abubakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose mu 2018. Izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mubaza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa makuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RTA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo vyaboneka ko ibitigiri vy'abahukana vyongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP cyo mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ko mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo vyifashe gute? Reka tubaze mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyari imenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batanu. Ubushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabande Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya cause ya za divorce akaguma kuri chat. Ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore umugabo akayigwaho biba imbarutso y'umfuraja ha turi preve ndayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto aho kamera kose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu mvungano. Ibyo bigahita bihindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa UNDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Yashize umuntu yararimo mpa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefoni y'umugabo we amafoto n'amamesaje. umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyina abantu bamamesa nyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari preve z'ibindi byabaye imbere iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko umwe abari iwe undi muntu babirirwana akabamwandikiye cyangwa undi muntu yabonye ku manywa akabaramwandikiye undi akabamusubije abantu bagira n'irari umuryango rikunda n'abana bibagira b'ingaruka kuko ababyeyi babona umwanya wo kuganiriza abana kuko urumva umwe abahuze ahugiye muri famiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya iterambere ingorane kuri famiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana
hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radiyo umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kuri umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi Karangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto abyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yakijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya iyo RDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abashyingiranywe bandikirana n'abo hanze ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet
ati igikomeye cyane ni uko nk'uko social media na tekinoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba kuba social media abantu twaraziguye muziki tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanaho umwanya wo kuganira ndandika iki sinandika iki umuco wo kutizerana waje kwiyubaka mu rugo buzo umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye
imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi zari 69 mu gihe umwaka ushize wa 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311 mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza ku isonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu Kicukiro iza ku isonga mu kugira gatanya nyinshi umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko Gasabo 190 na Nyarugenge 157 mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi arakenuye murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi biko bisambura imiryango none uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi umutumire twabatumiriye nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye mwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose Pasteur Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Crosspoint rifise icicaro ahi Washington yaragarutse ku z'imiryango umutwe w'inyigisho wali Family Matters turaza kubigaruka ko mu kanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu ariko mukwindira ko tumwakira reka tube turabumvisha kano karirimbo mpamavuta na karirimbo ka James Serugarama hamwe na Daniela
Dore ugiye kwi Amuna tabasha gukora Yobori namgesa Gume mungusoa Dore ugiye kwi Amuna tabasha gukora Yo, in the
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindiriye umutumire wacu Edmond Kivuye Pasteur hari mu nzira aza agana studio za radio Ijwi rya Amerika akaririmbo ni Mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe n'umfaso ni wiwe Daniela mukurindero ko Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumi benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mu ushaka kugira ico mushikirije kuri ico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Icard ego utwandikiye wavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Senari
Zanzwe ndi mu Burundi nkorera akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene
kuduga ku ijambo rero tubwire ivyico kibazo uko vyifasha muri ico gihugu
Zanzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba iziya divorce kujya kwahukana urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa baje kuba kuno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo b'abahungu baje ko baraba ico umuhungu afishe rero iyo yashitse agasanga urugo ivyo yumvira siko biri ngo umuhungu ntacunza arakenye aca bona umengo yari ihenze ugasanga kuri ushoboka byose ngo yakuyogira divorce
aho imbere ko unadusigurira ko ari byo bababwira mu kuza gutandukana umuntu aca yibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa ntabapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusumba n'abagiye kuba shira mu ngo n'abagiye kubakana nabo
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu cyangwa ku bahungu nabo navyo birimwe aho usanga umuhungu aza kuronde ngo uba yibaze ngo babo barafite akabona umwe ngo adocaronka ya muronka akabona umwe ngo ntacaronka agacikomba kumuturubika ngo wakwizi wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaza nawe agaca aza kubi gusaba ati jene upfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo bibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bakabaza n'umuti tunako twiyumvanamwo bakakubwira bati kugira ngo kumbe turuhutse nuko twobana no uyu muntu kuko twumva uno muntu dutateka hanyuma rero bakobwa yasanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari ucusanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko nihenze ndabona ko ni iyo situation akumva mengo yeso aje ahantu yo hava akajya gutekana yavuye mu nkumbure mu gihe abafise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye icyo ni kintu twabonye cy'uburyo kizakiragaruka kenshi abahungu bakobwa bakibona ku mengo bogenda bapreferera uburyo hanyuma abahungu nabo nyene navuze yuko nabo nyene bibashikira ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu baje kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga
siguro
no kuvuga sanga hariho abakobwa abafite imyaka 21 icyane 22 n'itatu zikabona aho bagenda na bose barongowe haba ngo no munaje no kusondo niyongwa ngo naho bamugitoke nkaba ndi ku mugabo gusa yuganiye
ku myaka 21
bakiri bato
ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu abaragira kwihebura ko ubu uyu muntu yize akaronka akazi ubwira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba ni imyaka 35 ubu
ushushanye nk'ayo mu bisagara nka baje kubaka bakiri bato niyo gasanga nka ekipe bagenda ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kujya ku rubongo kubona ko ni mengo nawe yogenda uri yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike byose yibaza ku mengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari byo ari urugamba ahubwo atari umunyenga aca agomba gusohoka mu urwo rugamba
Nonega Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu cy'u Burundi canke Bujumbura
narakoreye Bujumbura ubu naho ndi mu gihugu hagati
ubona bikaze hehe Bujumbura ku mugwa mukuru canke ruguru
dore turaraba bikaze mu bisagara mugwa mukuru kubera mu misozi hoho baracari muri kwa kubaka kwa kera aho umukobwa agenda akari determine avuga ati ngiye kubaka urugo kandi na rugo akagenda yarasana z'amahanuro z'ababyeyi na basenge kujya kwa kera bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogorwa muri cya gihari
hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana ariko uwundi akaguma anana avuga ati nyamara reka turi abana canke tugira iki ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo
gushika uno munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje iyo baza kwitwara kenshi haza umugore haza umugore asaba yuko yokwahukana ariko umugabo nawe kenshi nawe ageze kuhitaga urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana mugabo umugore akamubwira ngo dufate nko ku manza 7/10 haza umugore asaba divorce umugabo nawe ajya akayanka kije simbona ko nabwira divorce kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi abakenyezi abagabo bakubwira ati ndi ushaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye uno munsi nkaza kwemera divorce urwo buri amatungo yose mba nsise kandi nawe ataka kapitale yazanyemo
urakoze cyane rwose ego urakoze cyane Vincent Nkurunziza wari watwandikiye uvuga ko ufite icyo uvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi kuri munsi mwiza ku ntererano yawe urakoze
niyo watweze murakoze namwe kuri Bodameri
ego hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio nka Jonas havuga yanditse avuga ngo ngo vyiza ho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo bambere yuko bakana kuko ngo niho hari inyishu y'igitera kwahukana mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira ku bukungu byanditse mu Kinyarwanda muranyihanganira ibyo ntaza gushaka kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana hamwe bikavamo no kwicana ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwazi ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga yavyanditse mu Kinyarwanda n'ico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda bana b'Imana Baltazar nawe Kuri Facebook ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura ubahundi umudamu ntabakimenya ishingano ziwe n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo wo yakagombye kwinginga no kubungabunga bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge niko yabyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu hama ngo tubane mu mahoro ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana ibi ni vyumviro vya bana b'Imana Baltazar trace Louis Michel kuri murongo wa telefone Louis Michel kaza Louis Michel uratwumva Louis Michel trumva ka telefone kiyo katumvikana Philippe wewe turi kumwe
Ego cyane turi kumwe
uherereye ga Philippe
Jewe merereye mu Burundi kese te bamu ma province yo muri Nord
Yose uko ari ayo mu buraruko
Oya imuyinga
Ivyifashe gute ivyaba ivyingo ngaho onye muyinga ga Philippe
bo imuyinga ico zintane hagati mu ngo byamaza zibonekeje cyane ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira mucyo rero amara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yabagize yabahujije ngo ibagire umwe icyo kintu rero cyuko Imana ibagira umwe cyabwirizwa kuba aricyo kibaranga maze kigatuma bahura bakagira icyo nokwita umwanya w'umuryango bagahana umwanya bakaganira kujya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro ukaganira mukatangira hamwe ibidogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyo buza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akongera kubaha umugore kubera iki bubakiye kuri rya jambo ry'Imana kagusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ibabiha agaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko barajya kujya mu manza zo gutana
urakoze cyane rwose Philippe ngaho onye muyinga ugira umunsi mwiza
murakoze cyane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umungere mu kwishengero Eglise Vivante ku isi hose Pasteur makoze kwitaba ubutumire bw'Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
ego kandi nakazi muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye
murakoze
imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzaniye abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu n'ubwa
twebwe ubutumwa dutanga n'ubutumwa bw'impemburo ego twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza
ego
bakubaha Imana Imana nayo ikabaha ibyo yabasezerani
ego
murakoze
muri ko kwa Mungu mwari ngahanye kuri Cross Point ni Sengere City cyare Washington ne muri leta ya Maryland mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ariko hambavu ya Washington ahandi mutegekanya kugenda ni hehe
tuzoja Massachusetts mu bice za Boston hanyuma tuce tuja Canada Montreal na Ottawa tuce tugaruka Maine zokora Portland muri Maine tuce tugaruka Texas
Ego. Ku munsi wa Mungu mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo family matters. Ubutumwa ga pastor aha nyine bwa rubwahe muri uwo mutwe bavuga ngo family matters.
byari bijanye n'ivyo muryango.
Mhm.
Ego barifuza kumenya ibijanye n'umuryango muri rusange hama karaba ibijanye n'ivyo kubaka ingo bakaraba n'ivyo burezi bw'abana n'umubano w'abavukanye umuryango.
Ego. Mubi bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twavyumvishije abakunzi b'ijwi ry'Amerika tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baratanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 1311 bavuga ko ahanini byatewe n'imbuga ngurukana bumenyi. Nico gikuru gitandukanya imiryango kiko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye ni kumubona namwe.
Cho bari kimwe muri vya ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo.
Mhm.
Ego. Ugutandukana vyamye biriho. Sibishasha kuva kuri Mose. Vyamye biriho. Mugo hari ibi bituma.
Ego.
Haraho bigwira gusunza ahandi hari nibihe bituma gusunza ahandi naruvuze ko no muri ibihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu y'ivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengeje cyane guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda mvuga ngurukana bumenyi kica kiza ki kiba nkica kabi cyangwa ica gatatu banashaka n'ica kane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera. Abantu ntibafise kibanza ca ntibahi kibanza umuryango nkuko babikora mbere. Les valeurs agaciro waha umuryango si nkuko byabimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose. Harazamo ni ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze. Nico gituma ubu bigenda birunyuka bimeze nkuko byarimeze kera. Kera umuryango warabijamo cyane.
Yego.
Ubu bamwe baravuga toya ubu nitwe dukundana gusa. Tuzobimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi natagomba nakazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene. Mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga bavuga ati urya muryango no kuri turawutse canke uritonda muri urya muryango uritonda. Urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo abantu ntibagomba kubaza. Oya naramukunze naramukunze ari kindi n'urukundo gusa. Mugaye buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa. Uko ari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canka amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka.
Yego.
Ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga ari umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya. Subwa mbere biba byarabaye kuwitwa Yakobo muri Bibiliya. Yabonye umwana wa Inarume Laban witwa Rakeli canke Rasheli. Acavuga ati Jenzo umukorera imyaka indwi si Laban yayimusaze. Oya niwe yavyitse niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera. Rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera.
Gani bimwe bacavuga ngo mu Gifaransa ma coup de foudre. Ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vy'imbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari n'abavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet zo kwivuga nitwa gutya nkora ibi nkundi ibi na nkibi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
rumba habaho abaranze cha baranga
yego
mugabo nta intere y'amaronko baba fise inasenge nabo se wabo inarume umuvyara we mukuru we murugo nawe mwene wawo hafi mubanyu umubanyu uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo bona badandaje
bariranga
bo bona bariranga yego bakakora ati twe dukora ibi nibi nibi ubacusimbirako bo ntavyo nzi cyane ngari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumba abandi ntavyo nzi rero sinobivuga ko mugabo icunzi nuko ba izo dating sites ayo ma site internet yo guhuza abantu ngo bakundane bo nibo biranga baridandaritse bikunda bidakunda ntacyo bibabari
ntacyo yitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwo zobatandukanye avuga toya turabana ntivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari kontra niho kuja ku kazi ni bampemba neza nzohaguma niba fata nawe
ndahaze kwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango kakihari cyane rwose ejo gihe muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dufite benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uyitera turahera kuri Oscar Oscar Ricardo Oscar ego uherehe ga Oscar mukayanza akabazo kawe canke intererano kwa Pasteur Edmond Kivuye
kamu menyi nuke kamu kuko tupatiye ku cyamo cy'Imana rikiza ku mugabo afite ubushobozi mukore kanje umugore na akamukambura umugabo turabikana n'abo bose bafite mu ruhara mu mukingo cy'irandi cy'abantu kuko akafira ka muntu kaza kavuga yuko umugabo n'umugore bangana ugasanga ari muri iso gihe akabaye ubaho ubundi ngo dusabwe kuzamba ubu rero mu isanzwe ni uko nuko ndabibona kuko mu bisanzwe bituma ingo z'ubuto zambuka n'ikindi
urakoze ugira umwese mwiza ngaho mukayanza Oscar
rero kabisa ni kuvuga ahubwo gusa kandi kandi ikibazo cyo gukomeza kuko mu bisanzwe umugore asabwe yuko bareka n'umugabo hama hakatabura icyuma ikindi uwo mugabo atavuga ati none se nazo ni mugore yise umufasha hama kaba kose ko tara ata uto kirizi wundi usanzwe ndabona ko menga ingora
urakoze reka duhe akanya pasteur akakwishura ugira umusimiza mukayanza pasteur ivyo ngo vyagateka kazi na muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo biriko birasambura
ibyo bisambura aho ingena abantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mbwera ashaka kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha ikinyobwa ariko bamwe irashaka kubatera indwara ingene batahura ingene bakoresha ico kintu ico kibagora mbwa abantu bose barangana imbere y'Imana mbwa ntibivuga ko umwana tokubaha umuvyeyi umugabo tokubaha umugore wiwe umugore tokubaha umugabo wiwe urumva iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihanga yashikanga umugabo yavuga gato agacamagara polisi urumva kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabona bonye harabo twahamye basubije hamwe ariko yari yashitse bitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo ari ge bavyumva n'abati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undi azovyakira ryica utangana icuronga
icuronga yego
urumva ndakunda kubivuga niko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana avuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyaya uzomuboyi niko bigenda ariko uri yubahiriza ikindi ariho kubaha ijambo ry'Imana hariho abaza ati okay hari wa mbarige kimwe ati pastor waravuze ngo nina mukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira ishengero ryigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwuba naragukunda nawe mukunde naraca kuba oya no kubitahura nawe wowe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa azo mugwako mugaho iconzi nuko icubiba ari co wimbura
ico wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mvuye ku kibuga c'indege ahantu umutaxi ni tugeza turayaga namaze usabana bangaramba ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama agumba gomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu ibere muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndaza nca ndamucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazingene abagabo turuha nakora nkazana amafaranga abana mana uramugira bu mugabo yumva ingene bivuna imana iti icu savyo ndakigo aca hindo ku mugore aca ku isoko arasuma araza arategura ibyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba ajya gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhu amaze kuzigorora ku mugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva Imana iti cyage wasaba narakwemerera ingoga mugabo utegereza kurindira
kugira ngo usure kuba umugabo
bayisabye urumva hariho igihe bihenda amanyama harya kuba kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ibyo rero hari ngena bacaga ngo kungana ntitungana oya turangana umwe sarafite icatanga nubwo ntibibuza ko haba umutwe haba abakurikira mugabo umwe wese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
umuryango kaburubakitse
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikaze Evariste nitukiri kumwe John wewe uratwumva
kamushasha
umwaka mwiza uzoronke mu byose
narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize
twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubaha akanya n'uburumvise ko utwifurije ego John twagutumiye uno munsi rero pastor Edmond Kivuye ikaze mubaze
twari nukuri ndamuramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mu nyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumviriza ariko nashaka ndamubaze yo mpanurira iki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cacu turimo muri etaje ni yo mpanurira iki aba bene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera yabageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook nuko babona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye iyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo zuko abo baba iyo baba batahamenyereye hakarerero urabona abino ubu bahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza apana hari ya mutsaru kurubimenyere ibikogwa ndabona arashakuza numuntu umuntu w'umukobwa yakuze atakintu nakimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cono bwabayaya canka baboyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri Amerika nta mukozi canka umuyaya bire kuriwe n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuri buto bagaca bahukana
urakoze reka dumehe umwanya pastor hakwishure John ngira umunsi mwiza ngaho ayowa
namwe murakoze
yego pastor ijambo ni kwanyu
ni kibazo ni vya bindi twa kutoravuga vya masite ni byiza kwigira ku bandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni yatuma tuko turavuga n'ukavugana n'abari mu bihugu hehe
bitandukanye
ntiwocuvuga rero ngo ivyamajambere azaye byose ni bibi mwe ngene tuvyifatamo ndashobora kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko mugo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narakwitereviza umuntu yamoye umushatsi urabije naje nkacangira nabona uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi iyo byazananye sinzi igituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki nibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abiwabo urumva nibahanuze ko ariho ababitangiye imbere kubaka no kumenya ko ari ikintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo utandukanye iyo rero wa divorce no kumwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe ari ikanga ari amaze umwaka wose ya divorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari ikindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntabyo nambaye nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragico kitugize ko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo vyitondera kubijanye no ku kuzana batarizigishijwe ibikogwa ariko hari imiryango ikinisha abana nukuri ababyeyi babirabe babyitondere urumva babyitonde ntibari ko barafasha abana babo
umuntu aza kwibona iyageze muri aya mahanga nyene wikorera
rero niba ronko umeze gutyo reka kuba ngo sinzi ngene umeze
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niba ari umugore ube nka Kristo Kristo aremeye amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavyaha kugira ngo abahindure abagororotse niwe ugomba kumukuramo umugore ukunze ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe ntazi iyo biva niyo bija mufashe urumva nawe agufashe
ni magirirane ego Leonce ikaze nawe
nuko mbashimiye cyane Imana ibampere umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze herega Leo
mu gihugu cy'Urundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga kwijamba
nshimiyeho ukuntu mwadukeye iteka ubugira kandi n'uyu mwaka dusanzwe mukadutumira umukozi w'Imana ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi ariko jewe icyo ndaruka ko kwima kiganira mu cyase gishikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zitambuka kenshi ni ingo nyinshi usanga zisi iyo nk'umupfasoni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nuko yamwubaha aba batagifite badafite ubutunzi. Muga amaze kugira ubutunzi, umugore akagira ubutunzi burenze ikisanga hari kikizigurana ibintu. Ibyo ni byo ingaruka mbi mu bintu by'urukundo, mu bintu byo kubana. Ikindi muriko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook. Ego nanjye sindibibaka ariko nanjye mfitaho ubu twashakanye ndamushakisheho ndamubona kuri Facebook. Ubusigiyeho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe sanga ari mu gihugu cy'u Burundi. Nawe
mwahuriye kuri Facebook?
Umwe wese ntazi. Twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi ko Mugisha wiwe uri guhurira kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo Mugisha w'umwe wese aho uri niha utora. Rero nk'uko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa bw'urugo bw'ingo bwo kubaka abakirisitu kugiranira amahoro
uvuge usongora uvuge usongora Leonce kuko umwanya uri kuri tujana tuse n'abandi baturindiriye ubwire umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ego Jean Marie wowe uherereye he?
Goma mazii la tunayi kani matamishu.
Uherereye he Jean Marie?
Ya ndi muri Mozambique murakoze cyane. Ndi muri Mozambique Nampula mu gisagara cya Nampula.
Akabazo kawe ka Pastor Edmond kivuye cyangwa intererano?
Ego murakoze cyane. Je kibazo kiganiro cyakiriye hagati sinatahuye neza mugo kubera ko kare nari natumye neza kuri Facebook ndabona icyo byerekeye nagerageje rero kurindira kugira ntahure neza kingo ntahuzwe ariko mu byana nifuza gushikiriza byari ibintu bimwe nariko ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bubahemukirana na kimwe bifuza ko bogira divorce. Hariho ibintu rero bya mbere abantu dufata menenego ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na kofinage ho kenshi bikunda gupfira niho kenshi dukunda kubibonera akenshi barabeshanya kandi rero bwo kubeshanya rero bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwa mwashakanye kenshi usanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo ugasanga iyo habaye mu kubeshanya byose bibandanije byagiramo. Ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu tuba dusaba nuko hari nka leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda ko nibo bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce bodufasha bakaraba ko uko haba ibintu by'amashure naho hakaba amashure na senge bakamurungika mu miryango.
Urakoze cyane Jean Marie.
Bakamwigisha neza.
Urakoze. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Mozambique. Pastor Edmond yemumvise Leonce n'amakenga avuga ngo umukobwa iyo yifise cyangwa umufasoni biratuma haba ku gasuzuguro. Jean Marie nawe ngo bipfira muri kopinage.
Ubutunzi nta kibi kose barabukene kandi burafasha umuryango kuko ubukene bwaje bamwe bamwe burabatera ingorane bwabo yifatiye umugore yatunze harya cyasha ngo nzana rero wibuke ko ari jewe mutwe ariko rero yose n'ibyo biba mbwa hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansuringi tugira mu bo duhanura wubatse turabibona twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera woguma baciye itama kararakora cyane urumva akibagira urugo urugo ni umugambi w'Imana niyo ntango y'Imana. Ikindi kujanye n'ivyingo hariho igitabo abantu kwe kurabiramo nkuko tugura imidugu kabisa gatabo ukakarabiramo hagira igipfa ukakarabiramo nibasoma ijambo ry'Imana iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha ingorane zirabaho kandi kindi ibi bavuga ngo ubu ibintu byarunyutse ingorane zamyeho zamyeho abantu bamye babeshana bamye bahemukirana bamye zarabaye mugabo ubu kubera communication itera imbere biravugwa cyane nico byamye biriho cyane biriho
ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye
ingene bavyifatamo mugabo n'ingene abantu babikomunika mbere harabingorane abantu akaguma babinyegeje ariko ubu ash usanga byamaze gushika
heze sose
ivyo rero gacye tuma ugerageza usukamwa amazi ngo muri ruzime undi nasukamwe petrol asukamwe amavuta ningorane kubijanye na copita copinage navyo nibindi ningorane abantu akwiye kwitonda nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira ariko navuze ko ariho babigize bigakunda mugabo bitonde cyane babaze urumba ni nk'umuntu umuntu yashitse ku chapa cahangari ku mudi umuduga ngo bavuze ngo stop oya oya urapunguza kugira ngo ushobore kujabuka gusa na kandi amategeko sayo kugusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza bwari abayakoresha nabi ku itariki zibiri ku wa kabiri tariki 30 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madam katavako
katavako urumva
turakeze ko
mugo sinibuka amategeko nasinyiye cyo gihe twasinya muri province n'ukuri sindaje kuyaraba aza iyo byagoranye natara urazi ko urazi cyo urazi ko ndumutwe urumva iyo byabaye gucya biba byapfuye
biba byamaze gupfa
niba twaze ma okay niba hanuza abandi kandi si umuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturu wa mbere bibaye ko hari n'abavanye bagasubiza hamwe hari abo je nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka bakagaruka
hariho rero ingorane ziri imbere muri bo hari ingorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu wa majambere n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa nta caha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mugege yamumuha niyo nta na seminari yari yagize kumenya inge n'umugore asayi yavuye mu itiro acara mumenya aravuga ngo yanakarakanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingorane yo nicaha ingorane hari izindi ngorane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2015 nagiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nza numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubanga no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga je sinarinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka ntika ngo ndi wawe ndi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanje tugira dusubize hamwe tugizogira mariage mu kwa 11 nagomba uzoze kuduhezagira none ni kuki bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hariho impimumbi Imana irakunda ingo shetani naranka ingo kandi kuva ngo ukijijwe cyangwa usenga ngo byose bicaye wa mahoro Imana ishimwe mugabo je ndibuka inkuru ya Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ari rero nakora ngo iyo Yesu ari mu rugo byose n'amahoro kai Marita acarega mutonyiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ko Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana irababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo byagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twego turaga mu isi z'amara ngo ikaye ngo nta bapsikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari ikaye nsa n'abantu igihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasama inda nta
siho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana bati no ko Mose yavyemeye ngo nukubera gukomanta kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanga kubutumwa
bikanga bango nzosubira kumuvugisha nta muntu nzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye naho ugira gute byo turasaba imana bakize Zaburi ya 73:41 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekegwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'ikikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'ikikoko rero ni ba Simon bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntihute cyane gufata ingingo duca tuvanda nabanze iryo shavu ribanze rihere
kamabone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibahebye
ego taki yo migisha turase janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
ngerere mu gihugu cya Kenya mu murongo wa Nairobi
akabazo kawe kwa pastor Edmo kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo kwishura nawe nyene mu masegonda make
ndanje kumuramutsa cyane gose ndamwifuriza n'umwaka mushyashya
murakoze cyane
ego nukuri turabashimiye cyane ku kuntu mwatunganije icyo kiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jyewe ndi ko ndabona yuko aho mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ikindi murundi wo ngaho Burundi
turiko turakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
Ariko urabyihweza uyu munsi n'ikibazo nyamukuru kuko duseruka ku kuntu imanza zitunganyije imanza z'ubukwe ingenzi nari uwo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhindukana n'ibihe ugiye kubira uyu munsi ukuntu imanza zitunganyije mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu bukene
ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze wavuga ko bisa nk'uko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari vyo pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza akunze ibijo rya Amerika abo muzoja kuri muri Canada muzoja kuraba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri Amerika
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nk'uko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari itandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi no vanga Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararo nk'ibondo umugambi wa mbere w'urugosukuro nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni nyongezo nibaza n'umugisha nibataza mubane amahoro imana ibahezage
yego murakoze cyane gose pastor Edmo kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero eglise vivante ku isi hose abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviza nshuti bakunze yakoze Fatima Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe muhinga bw'ivyuma Jenny Nahazwe ni je nari ndemesheje muri sanga mushobora gusura kumva ku mezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumira mu biganiro vyacu bitandukanye muri vyo harimo amakuru y'igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda n'igihe c'isaha ime n'iminota 30 mu Rwanikwe ndanya kumviriza ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diane na Nina Hazwenge kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda tui live kuri si hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika